زن بیرفتن میرن نه
مخورو 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 یران بیلوی
Tiku imana igenekezo ngya kane ruheshi umwaka wa 2023 musangwe kaze murano makuru yaranze no ndwiturusozereye muza kuyashikizwa na jewe ana majesté barenga ari makuru tuyatangura mu gisata cha politique aho mu gatondo kuwa gatandatu heze apolisi bazindutse bugariza ingoro y'umugambwe SNL iyo ngoro isanzwe iri mu quartier 9 muri zone ya Ngagara yindi nayo isanzwe iri mu quartier Mutangano muri zone ya Gihosha zose ziri muri commune Ntangwa aho ni mu gisagara cha Bujumbura Hari muntu mbere yo kubuza ko atagikubona kimwe cemerewe kubera mu izo ngoro mu byari bitegekanijwe kwa gatandatu heze ibyo byahuriranye nuko uwo munsi nyene abapolisi basanzwe bacungera umutekano w'umukuru wo mugambwe ya Gatongwasa bari bahinduwe ibyo byose bikaba byari biteye amakenga abanyanyi wo mugambwe Josephine Johnson Nkunzimana aragaruka uko byari bimeze
kuko abegereye ingoro y'umugambwe SNL mugagara muri katse y'icenda muri zone ya Ngagara nabegereye ingoro y'uwo mugambwe iri kumutanga muri zone Gihosha bavyemeza abo bapolisi bazindukiye kuri ivyo bibanza aho baje bategeka ko atawurekuriwe kwinjira muri izo ngoro kandi ko atane igikorwa gishobora kuhakorerwa kuri uno munsi wa gatandatu mu mugambwe SNL bavuga ko bafise amakenga kuko abo bapolisi bashitse muri ivyo bibanza hafi igihe cy'isaha 10 zo mu gitondo atacu indongozi z'umugambwe zigeze zimenyeshwa bamwe mu ndongozi za SNL begereye umushinga mateka ya Gatongwasa bakabona kwiyongendo ari iterabwoba ririkorera kogwa n'inzego za leta kugira ziburabuze ibikorwa by'umugambwe SNL bagasaba kudashira imbere igikenye mu gutora inyisho z'ibibazo uburongozi bw'umugambwe SNL bwemeza ko atagikorwa uwo mugambwe wari wategekanije gukora ku rwego rw'igihugu ariko ko hari imvukira zo mu ntara ya Muyinga na Cankuzo zari guhurira kuri izo ngoro kugira ziganire nk'uko byemezwa n'indongozi za SNL ikindi abo barongoye SNL banegura nuko abapolisi bari bacunze umushinga mateka ya Gatongwasa arongoye uwo mugambwe bahinduwe uyu mushinga mateka atabimenyeshejwe bakibaza icyo byose biriko birakogwa byo babigamije bagasaba ko agateka ka muntu ubwigenge bw'imigambwe n'abanyamigambwe bwubahirizwa nkuko biri mu mategeko agenga igihugu kuri ibyo byose bivugwa ntiturashobora kuronka Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo icyo bivuze ko
Ibyo bikaba byabaye mu gihe hari haye zindwi imwe gusa urongoye mugabwe Sende David Deremise ngiyumva muri zone ya Gihungwe mu ntara ya Bubanza agabishije ko atawirahira ngo apangishe inzu yiwe ku mugambwe SNL n'uwo hirahira azokwibonerako Frederico Bambuga inyumvira arongoye runani Sefora Rusha abona ko kubuza abanyagihugu gupangisha amazu yabo ku mugambwe SNL byerekana ko ukutihangania mu bya politike kugeze ku rugero ruteye ubwoba bwiwe ngo ibyo byerekana neza ko umugambwe Sende David udashaka na gato intwaro ya demokrasi mu Burundi Frederico bavuga inyumvira avuga ko kandi byerekana ube gito bwambwe Sende David kuko utigeze ushaka guteza imbere igihugu n'akarengo nta nibyo ushoboye
fata abanyamugambwe bose bo mu ntara zose bagiye baratanga mwene ubwo butumwa biba bisigura iki jewe ku bwanje ni nyigisho nyene zo hasi mbi kubera ko hejuru ata ngendo ya demokrasi biriyo no hasi nako yohaba mu biranga demokrasi harimo ukwihanganirana mu budasabwa abantu mu byumvire bidasabye abantu kuko umwe wese avuze ukudashaka ugaca umwica usigaruri wenyine n'abana bavyaye nshira kuvuga ngo nimwiyumvire nkanje nimuvuge nkanje ntibyashoboka bijya bintu ariko baragira byerekana ubuto bw'umugambwe SNDD-FDD ubutacu bumaze bw'umugambwe SNDD-FDD kuko umugambwe SNDD-FDD niba ushaka kubaka igihugu kuva mwaka 2005 tuba tugeze kure ariko ntabyo washatse kuko tabishobora ari nacyo gituma mvuga nti bijya wumva nibiburanga nikomeze niko karanga kawo ni kuvuga nta za demokarasi barimwo generalize no kumva umukuru w'igihugu akiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe abwira umuntu ati begiyo demokarasi muririmba muzoyirya urumva iwabo byose nibyo kurya byose abishyira ku byo kurya ari nacyo gituma mvuga nti Uburundi burafise ikibazo kwankiriza abandi ko babaho ariko kiranga SNDD-FDD bisigura yuko by'ukuri uwo mugambwe nakaga ku gihugu
buramata w'intara ya Makamba ngo ziraje na Françoise aho ni umanuko bw'igihugu woragabisha abo bose afite amatongo muri iyo ntara atacu bayakoreramwo kwageze mu kwezi kwa Nyakanga atamigambi y'iterambere bazoba barayaranguriramwo leta izo ciyashikira abanyagihugu mu ntara ya Makamba ntibashimishijwe niyo ngingo yari yafashwe na buramatari w'intara ya Makamba François Ngozirazana yuko akabanyagihugu amatongo atacu bazo warayakoreramwo kuva mu kwezi kw'icyenda ku mwaka abanyagihugu bakavuga ko iyo ngingo ari ya gahutoro
muri ya Pierre Gahungu
buramatari w'intara ya Makamba Ngozirazana Françoise kuri no kabiri yarasohoye itangazo rimenyesha abanyagihugu bo muri iyo ntara bafite amatongo atacu bayakoreramwo ko kuva mu kwezi kwa Nyakanga uzo bataratangura gukorera mu itongo afite leta izo ciri mwaka mu ntumbero yo kurikoreramwo ibikorwa by'iterambere abanyagihugu bo muri iyo ntara bari yamiriza iyo ngingo aho bavuga ko ari ya gahutoro bavuga ko ayo matongo yabo bayafise hakurikije amategeko amakuru dukura ngaho i Makamba atumenyesha ko hashobora kuba hari imigwi y'abanyagihugu yo bishaka kunyagwa amatongo bavuga ko iyo ngingo itumvikana kuko n'amatongo azwi ko leta ifise atakiriko kiraharangurirwa kijanye n'iterambere abo banyagihugu basaba ko iyo ngingo ya buramatari w'intara ya Makamba yofutwa kuko ari ingingo y'akarenganyo
iyo ngingo ntiyakira neza kuko biraboneka yuko harimo kugomba kwikwegerako harimo kwa kuntu abategetsi bamwe bamwe baba bakeneye aho barima baba bakeneye imigambi barangura kubera bifite amahera kubera bamwe bamwe bavuga bati turafise amahera tugomba kurima anacyo cyatumye ibintu byinshi bizimba anacyo cyatumye ibintu byinshi bisubira inyuma abantu bikanakunda batera imbere kuko ugirwa cyarimye ukabura ifumbire ugirwa cyagombye kurima ukabura aho urima kubera bahigaruri bya bindi byose byategeka kurandurwa n'umunyagihugu byose ugasanga nabo bari kuba barikwegera ko ifumbire n'ibindi cyangwa imbuto tubwe rero tuvuga tuti leta ahubwo yari ikwiye kuraba mbega abo banyagihugu bariko bagomba kunyagwa amatongo ya matongo ya leta yagiye abo bategetsi nyamba bakeneye amatongo nibafate ya leta mbega amatongo ya leta ntahari hari ishyo rikarakora yo ntagaragara ntituyabona hirya no hino naho nyine mu ntara y'Amakamba canke ahandi
ngomenya ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe yariko ariyamamaza yashyira iyo ngingo imbere avuga ko amatongo agaragara leta izo yatwara kugira ngo iranguriremo imigambi y'iterambere
iyo ngingo yo gufata mu kwezi kw'icyenda amatongo yose atacu arakorerwamo bihonyanga amategeko agenga agateka be n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi bisigwa n'umushinga manza Diedo Nebashira yishize aho yibutsa ko mu ibwirizwa shingiro leta ataburenganzira na bumwe ifise bwo kunyaga itongo umunyagihugu itamuhaye muzibukiro ubwo icyo kibanza kigomba kurangurirwamo umugambi ingirakamaro ku gihugu
u Burundi bwarateye umukono wo ku masezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka kazina muntu mu bijyanye n'agateka kazina muntu roho haba hariho uburenganzira mu bijyanye n'ubuzima bwiwe mugabo no mu bijyanye no mu byo atunze nico gituma nk'ingingo ya 36 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi isigura neza yuko ata muntu ashobora kunyagwa utwiwe aha baranavuga mbere itongo bo basigura yuko kugira ngo umuntu anyagwe itongo ryiwe canke aryakwe bisaba ko hari urubanza rwaburanywe mu masentare rukaba nk'abanduka muri icyo gihe leta mu gushyira mu ngiro urwo rubanza rusakagira iyungururizo uwo muntu arakwa iryo tongo canke naho leta ikaba yari ifise umugambi w'inyungu rusange ikeneye gukorera muri iryo tongo muri icyo gihe naho bisaba yuko kugira ngo leta ishobore gushyikira iryo tongo ibanza kumuha umuzibukiro ibanza gusigura ubwa mbere ngene ari inyungu rusange zigire zikorerwa aho hantu hanyuma ikamuha umuzibukiro mu gihe uwo muzibukiro uwo muntu atawemeye kuko leta ntishobora gushyikira iryo tongo uwo muzibukiro batawumvikanye ko mu gihe atanawemeye arashobora no kwitura sentare sentare akaba ari izoheza igashyikiriza ingingo ibereye kugira ngo uwo muntu akingirwe aha rero umuntu yonamenyesha ko bene izi ngingo ari ingingo zihambaye n'abaza gushyira imitahe mu gihugu baraba kugira bazaneho umutahe nta mutegetsi urashobora kubyuka uno munsi ngo avuge ngo ejo ngo ahantu nzobona ngo hadakoreye ngo nzoheza ndahanyage mbega ko nko mu bijyanye n'ubuhinga bw'indimo bavuga ko uno munsi warimye igice ari byiza ko ikindi ukire kukazokirima mu mwaka wundi kugira ngo haboneke umwimbu uwo mutware azoheza wenyene n'amaso yiwe avuga ngo ibitongo sanze umwaka ritari mwenda rifasha urumva ni bya bintu by'agahotoro bishobora kuzana karambaraye mu gihe abategetsi boja barota ibintu bakazinduka babishyira ku mpapuro
mu buhinga bw'ibyuma tubiri amategetso tubandanya nayaranze inondwi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
abagizi banabi bose bari bagize iminsi batema abantu n'imipanga mu ntara ya Bururi ngo bose barafashwe ibyo byemejwe n'umushikirangaji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano mu gihe ariko akora ibikorwa rusange kuri wa gatandatu mu ntara ya Kayanza Maritino n'interetse akavuga ko ari hejuru y'abo bagizi banabi yari umupasiteri agasaba ariko abanyagihugu kubandanya barikanuye kugira ntihagire ubaca mu ryahumye
turi mu mahoro n'umutekano sivyo none n'abari bashatse kutugirira nabi bagendana ku buhiri n'imipanga aho bariko bashaka kugirira nabi abo mu ntara ya Bururi bose twarabafashe yaravuzwe kuri WhatsApp no kundi uhinga ngurukana bumenyi no kumusamiriza mwarabyumvise warabarongoye yarafashe imana yaradufashije turamenye uwariwe mugabo twovuga ko yari demon yari twinyegejeho yavuga ngo numupastor koko kumwe ukaba kuri mwo bibiliya ukundi kuri mwe intambi yo gushumita abarundi yene wabo gacavuga ngo numukozi w'imana imana nayo ntibeshwa aba mwijo ribibona ubiye kuyitirira rero uri n'inkozi y'ikibihoho urengeje urukero twaratangirije hose bize yuko atangora nizo subira kugira ko abene gihugu munyabune turahabona twese sibyo none munyabune twese turahabona inyamira mabi nazo nene ziri kuko mugabo nkasaba yuko nubundi atayojya mu kondora zosi kuko amahoro turimwo benshi barajingitwa tugume turi kanuye ntihagire uwuducamo
ngo barundi kazi bategeza kuja hamwe bakagwanira ko amasezerano yo shagaruka ako kamo kari mu itangazo ryasohoye kwa gatandatu heze n'umuhari n'amahoro Maria Louise Baricako arongoye umuhari avuga ko byapfundiswe mu nama y'iminsi itatu yakoranije I Kigali abakenyezi b'impunzi wa mu bihugu by'akarere k'ubuseruko bwa Afrika icyumviro cy'iyo nama ngo kiba cavuye ku yandi manama abiri yabereye mu Bubiligi mu kwezi kwa kane aho izi kibazo cy'ayo amasezerano kubwa Marie Louise Baricako amasezerano y'Arusha niyo muti urama ku bibazo bihanze u Burundi
iyo nama rero niyo twagize iyo minsi itatu turabyiga hirya no turabica hirya turabica hino turashika yuko by'ukuri natwe turabibonye ko amasezerano y'Arusha niwo muti u Burundi bufise mu minwe bushobora gukoresha kugira ngo bwuzurize abarundi kandi basubize hamwe kandi igihugu gisubire kuba mu mahoro turabyumvikaje turabaza tuti twebwe n'ukuri twese hamwe turabyiyemeje ama rero tukaba turiko turarahita n'abandi barundi kandi kugira ngo nabo nyene baze tujane tufatanye urwo rugendo tutware icyo gikorwa turabe ko natwe nk'abakenyezi twogira icyo duterereye kandi gifadika kugira ngo igihugu cacu kisubire kije ku nzira aho rero twarabyumvikanye twarabyiyemeje tuzobikora tuzokora ibyo dushobora byose tuzokoresha uburyo bwose dushobora tuzovugisha dushobora kuvugisha wese kugira ngo tubone yuko icyo kintu gifashe intumbero by'ukuri gifashe inzira by'ukuri kugira ngo u Burundi bwacu busubire buronka amahoro
inacyo dusozera ano makuru makuru yaranze inondwi mwakoze mwese kuyakurikirana Alema majeste barengana n'abashikirije kandi ndayipfurije uw'Imana mwiza
Nzamba
Nzamba irakusamirana
Abakuru makuru yaranze inondwi